intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Ikiganiro ndafise ijambo cuno munsi cerekeye ibura ry'igitoro ryasubiriye kwibonekeza mu bice byose by'igihugu. Ugwaruka baza kuvuga icyo babona cyo kokwa kugira ngo iyo ngorane torege umuti. Ikiganiro mwagiteguriwe na Francine Kanyange. Kaje mwese muduteze amatwi.
Ndafise ijambo.
Ingorane yo kubura igitoro imaze iminsi yasubiye kwibonekeza. Ikena riguma ryisubiriza mu gihe abanyagihugu bavuga ko bari basanzwe bugarijwe n'ubukene n'iduzwa ridasanzwe ry'ibiciro by'ibidandazwa. Iryo kena rikaza risongera isibe. Abategetsi batandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu bamaze kwemerera abarundi agatari gake kwiyongorane igira itorega umuti, ariko amaso agahera mu nzira. N'iyo igitoro kibonetse bimara umwanya muto kigasubira kubura, gushika ubu akaba atanyisha inyayo ku ikena ry'igitoro iraboneka. Ugwaruka muri kiganiro baratubwira uko babona byogenda kugira ngo igitoro nikibandanye kibura. Tiago ari muri Zambia ati leta yari kwiye gusubiramo ibijanye n'amasoko muri icyo gisata amazi atararenga inkombe.
Haraheze iminsi itari mike mu Burundi hari bukene butagira izina bw'igitoro. Nyabukene nyine bukagaruka gushika nayo cyane. Umunyabihugu yari asanzwe ari mu mikoromasi. Umukuru w'ibihugu yarigeze kuvuga icyambo akatwemera yuko mu minsi mike cyane igitoro kigiye kuboneka ku mbure intambanyi zari zituma igitoro kitaboneka ziva mu nzira. Ariko n'ubundi ikibazo cy'igitoro kimara icyahindi. Tugatangazwa cyane kubona umukuru w'ibihugu ari we Sebarundi, ari we umuto n'ukuze bahanze amaso ndetse n'amakungu bagahanga amaso ari we uhagarariye Burundi akatwemerera neza yuko ibitoro bigiye kuboneka. Ariko n'ubundi ingorane y'ibitoro ahubwo aho guhera bigatera byonyuka. Rero twebwe nk'ugwaruka turasaba cyane dushimitse abarongoye igihugu cy'u Burundi ko boshyira ingufu nyinshi cyane bakaraba itangwa ry'isoko ry'igitoro, batanga isoko ku mugaragaro ata ntara ata bwoko ata mugambwe ata kamwana wa mama kabayemo, maze hakaba amasezerano hagati ya leta n'abatsindiye isoko yuko amasezerano atubahiriza yuko abiyemeje gushora igitoro mu Burundi yuko amasezerano atubahiriza yuko bazoriha. Ndetse tugasaba yuko mu masezerano yuko boshyiraho n'indishyi yakababaye yuko hamwe n'inzo zizaba ko ntubahiriza amateko ibizokononekara ko ibihugu bizobishumbushwa. Atari uko naho tukazokwama hahandi hanibuhuye igihe cyose itangwa ry'ibitoro ritazokwigaragaje ku mugaragaro, itangwa ry'isoko ryo kugura igitoro ritazokwigaragaje ku mugaragaro, tuzokwama hahandi hanibuhuye. Tuzokwama tugira bya bindi byita mu Faransa ari marche sur place gushika naho mbere igihugu kizotsemba cyatemegara.
Tiago asaba kandi abarongoye igihugu ko bakwicara hamwe bakarondera umuzi w'iyongorane kugira ngo itorege umuti nyawo.
Ubu turaje ayi ikena ry'igitoro ryatangura icyo kibigorisha ku mafaranga ibihumbi n'amajana abiri, kandi mu icyo gihe ibigori ntibyari bwere ariko ibigori byareze, maze n'umwembu bitwavuga yuko umwembu wabaye mwinshi cyane. Ariko uwo munsi ugiye kuraba aho intete z'ibigori zigera, kandi twicara hariho ibigori bicu bicera intete zigoreze ku mafaranga ibihumbi n'amajana icyenda, bisigura yuko mu minsi iza hoho icyo cy'ibigori kizogera ku bihumbi bitatu. Turabona neza yuko muri leta nyine mu barongo y'igihugu harimo agahaze, agahaze kanini cyane. Bakwiye kwicara bakicara bakicara bakishika hasi bakiga igituma icyo bitoro kitaboneka. Nyamba batara abafise isoko ryo gushora igitoro batabishoboye umukuru w'igihugu arabifitiye uburenganzira guhindura abantu maze agahereza isoko ababishoboye atwebwe kugaruka nibyo dusaba hanini cyane cyane yuko uye ingero zisa n'izahagaze uzambihugu bwose busa n'izahagaze uye byose ibintu byose bisa n'ibyabaye akananira bahinga tukaba tuzi neza yuko ibintu byose hanini hanini bigenda cyane cyane iduga cyane ivuye ku iduga ry'ibitoro igitoro kitabonetse ingorane zumurangira cyane cyane ingaruka zigaruka kuri babandi nyine bato bato bamwe batora aho tuyijeye ko bazadukemura ibibazo reka tugera kugira ingorane turasaba dushimise ko umukuru w'igihugu n'abamufasha gutwara igihugu yuko bakwicara bagatora umuti uko ibitoro byaboneka kuko tukaraba ibihugu byose duhana urubibe ikibazo cy'ibitoro gihanze Burundi bwonyine n'abandi ibitoro bisoma biduga mugabo ibitoro bikaboneka rero twebwe sinzi igituma ibyo bitobaho kubera iki twebwe Burundi two kwama mu hagaragwa ibitoro abarundi ni twebwe twenyine dufite twisangije dukora ibitoro abarundi twenyine ni twebwe dufite ikibazo na cyane cyane bikava kuki bikava ku ndongozi igihe cyose abaye amasoko ya leta akabamo ka kandi ka mwana wa mama ka kandi wa maziki ka kandi tuzinanye gute bigatuma aho guhera bitera by'imyuka
Arthur ari mu Burundi atangazwa n'igitoro kija kuko yemeza ko cinjira ariko ntibamenye iyo cazimanganiye
kujanye n'igitoro biragoye n'ukuri ingene umuntu yabivuga biragoye ingene umuntu yabisigura kubera ko nka twebwe tuba ngahe muhinga ubonye igitoro cinjira amakamyo yinjira ku munsi yuzuye igitoro ntibaze none kija hehe kandi ukabona amasitasiyo yose arumye aho kaje kakaza nyine basha bagera nyine imiduga hari n'ihaguma nyine ikahazira ko urabona ko hari ntumuko ni ikibazo giteye ubwoba ni ariko ni ibikamyo ku munsi nk'amakamyo 30-40 harengeje igitoro twengaha ku ibarabara turabibona rwose turabibona rero ukibaza iki none iki gitoro kija hehe ni ukuri birateye ubwoba birateye ubwoba pe ego nicyo nashaka kuvuga ko igitoro cinjira ari cyinshi ariko umuntu atamenye gica kija hehe aho cinjira turabibona none gica kija hehe kweri
Kajuto ari mu Burundi habona ko umuti ku ngorane y'ibura ry'igitoro ari ukureka ababishoboye bose bagakorera muri icyo gisata hamwe no kugwanya utunenge twose dutuma icyo gisata kigoyagoya
ibura ry'igitoro mu Burundi nibaza ko zaiza kuri monopole gikomeye yareka abandi ngo bakizane kandi bari bafite ubushobozi cyane ikinyegeje inyuma nibaza ko ari ugushaka kunguka birengeje abantu nyine bashaka kwigumira kw'ibintu kugira ngo bunguke bonyine bati byose ni njyewe ikinigenda kitangaza ikinigenda kitangaza nandi yaba ushize ubushobozi wese akagenda kurangura kurya barangura itangaza bisanzwe cyane nibaza ko kiboneka mu Burundi nimba ari ufise isiterine imwe agenda akayizana nimba ari ufite gitanu nimba ari ufite gitandatu akazana ubwaho kandi ibyo kuvuga ngo naka niyo watsindiye isoko wenyine kandi wayitsindiye kenshi na kenshi usanga harimo umwana wa mama mukamuha iyo soko rero byiza izi ubushobozi n'ubukire buke utazi kuraba ngo uyu ajejwe iki cyanke ari mu mugambo uyu n'uyu n'uyu bizatuma igitoro kiboneka mu Burundi kuko babyemera bose n'ababyicuza bakeneye irya nyungu nyine iri mu gitoro mugabo utabubasha n'ubukire buke n'ubushobozi bafite bwo kukizana mu Burundi n'ayo madevize bavuga ahanini ngo ntiyabuze ego nayo narabura mugabo yabonetse akaba muri parti agahabwa abantu bashaka kuyikorera ibyabo nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabivuze urumva nahone ayogiye mu gitoro kije mu bindi ni ibikurikirano cyane abayahabwa nimba yitwaye igitoro barabe neza ko icyo gitoro cyashize ibyo ni byo mbona bikwiye birakwiye kandi ko icyo cyasho ivanwa n'ubudahangarwa ku bantu bamwe bamwe bavuga ati byose ni njyewe byose ni njyewe bagomba kwigungira ko byose niho itanaga ry'igitoro kijyamo umuco kandi kikaboneka mu Burundi kikaboneka na gikeye giki n'ahandi hoho kigiye cyaza mu kajagari nta n'umenya n'uko caje masiteni urabona je ntiwo niyo cyaci hari igihe nyine kitakidagadanaga muri zayibone kubera abantu nyine banakinye inyungu z'umurenge kumbe hari n'abato bakeneye ko iby'igitaro bijya ku murongo kubera ikibone cy'igitaro bakigurisha 15,000 kandi cyatera 5,000 urumva nawe narahisemo inyungu bashobora kuba babyishyize inyuma.
Matis ari muri Felande ati ingorane naho igitoro kiba kibonetse ahanini ziva ku ngeso mbi yo kujya ibiturire ku bategetsi barondera inyungu zabo.
Ikibazo cy'igitoro kiraraba twese abarundi. Ikibazo cy'igitoro cyafashwe mu minwe ushuye umunsi na leta mbere perezida wacu Evariste Ndayishimiye yarivugiye yuko ikibazo cy'igitoro agifashe mu ntoki. Burya gushwa uyu munsi twebwe nk'abarundi ntitukiraba amastasiyo ngo ntazane ibitoro, ntitukiraba bamwe bakizana kera kubera turazi yuko Inter Petroli yaratswe ubwo burenganzira kubera ko ngo utakizana neza. Perezida yavuze ati ikibazo cy'igitoro je nashifatiye mu ntoki kandi yagiye cyabonetse aravuga ngo ntumane naho cyabonetse. Uyu munsi rero tumaze kumva ibindi bivugwa aho nawe nyine ubwo yavuze ku kibazo cy'igitoro yavuze ko boza kugitora abagikeneye Dar es Salaam. Twagiye twumva byinshi ariko si byo tugomba kuvuga mu gutora umuti mu gihe mu Burundi hakigaragara ko mu mugambwe CNDD-FDD ariho bafatira ingingo y'ibintu byose abajenerale abakuru b'umugambwe n'abandi bantu bose bafite ijambo cyane cyane abagwanyi abarashe abasirikare ariho bafite ijambo ku bintu byose bwo mu gihugu urucuruza ugasanga rukorukogwa n'imiryango y'umukuru w'igihugu baravuga ibijanye n'umutambukanyo w'umukuru w'igihugu ko ashora ibitoro avise igishira hamwe gishora ibitoro muri Kongo. Ibi byose ni ibintu biza byerekana yuko igitoro niyo coza twebwe naco ico tumarira kubera ko gica gishoko hanze so kuvuga ko gihe yakitaza nk'akaro rero uyu munsi mu ntara ya Ngozi abamotare igikindi cy'igitoro biriwe barakigura 1,600 ku gitoro naho nyene kinjira mu manyanga kivuye muri Tanzania muri mu Rwanda kinjira rwihishwe kuko abakizana bavuga yuko nabo babakiguza amafaranga menshi. Ibaze rero hamwe twumva ngo igitoro kirazimbye mu Rwanda kigasha kiva kikaza mu Burundi wosigura gute ko mu Burundi bavuga ko kizimbutse kandi twebwe ari igihugu kirimo ibintu byose tukabura igitoro kandi cinjira. Ariko matwa dusumira nuko bano bategetse bobo ntibabura igitoro bo barakironka amashirahamwe yegabira cyane cyane ubutegetsi usanga ari igitoro amashami yigenga arakizanira niko tubibona. Ariko twebwe abanyagihugu perezida yemereye yuko ikibazo cy'igitoro gifashe mu ntoke kitazongera kubura ushobora uyu munsi kirabura.
Matisa arerekana ko umukuru w'igihugu yokuri inama zose zitegwa n'abari mu butegetsi nyene iyo ngorane y'ikera y'igitoro yo cihera.
Icyo je mbona nuko bosubiza uburenganzira abahora bakizana kera bagakuraho zijya nziti zitwumvise z'uko babasaba ibiturire birebire bigatuma atanyungu baronka bigatuma ibitoro biduga cyane. Nimba perezida agomba yuko igitoro kiboneka mu Burundi nasubiza uburenganzira Inter Petrol ikiza niko akizana kera ba bantu bacengetera basaba ibiturire mwaze ko byaravuzwe yuko Inter Petrol nayo igenda itanga amafaranga ngero hino mwaba nyine basende defide bo hejuru mu nzira runaka na runaka. Perezida ibyo ntibyo sabikureho avuga ati subira mukora uko mwakora muzana igitoro abantu babagora mu mbarire umuzi wa byose rero ni cya giturire kiri mu Burundi uri karacuruza uri karakora ibintu wese abwirizwa kwishikana muri CNDD-FDD abwirizwa kwishikana mu gambo uri ku butegetsi abwirizwa gutanga ikigira 10 reka ndashite igira 10 igiturire bikimeze gucyo rero mwumva ko babajya umutima bakababuza gukora neza kuko ibyo bakora barenzaho kugira ngo babahereze canke bimwe babona ntibashobora kuronka ibyo babaha bakabireka. Nuko rero igitoro cyagiye kirabura kugifata bakagihare jidezo yananiwe no gutanga amatara n'amazi no gutanga amakonteri bakagihereza bagakora ibintu nk'ibyo hanyuma na perezida kongera kanatubesha akatubwira ngo cyakemutse n'izongera kubura ngo gifite mu ntoke murumva yuko nawe yarakwiye n'ukuri kwikubita dashi akavuga ati ndabona ko byanse reka subize basaba kera nawe ko bobo hari ico bokora. Nuko na hivyo ndibwobwo ndabona ko n'umundi gitoro n'ubundi n'icyo kiraboneka uyu munsi mugatumba batonze imirongo aho cyari cyabonetse mugatumba ni mirongo ivanga haniyo ntawuzi yuko hari nabarose bagitanga amasaha biri gusoka shavuga ngo aho kibonetse amasaha biri ngo kiraheze niko bari ko barakora mu bibi kandi amatwa dusumira burya kiba kiriyo canki bagitanze mu bandi bantu mu bundi buryo ari gitoro nikije ntigitangwa mu mategeko akariko noherereza ko nuko nigitoro cyoza cinjira bo gikurikirana ko gitangwa kigatangwa mu mategeko kujyo atamwana n'ikinono umuntu wese akaronka igitoro nkuko abere kuriwe n'amategeko
tam ari mu Burundi ati leta nitorere inyishu ingorane za politiki ziri mu gihugu kugira ngo ironke amafaranga y'agaciro yo kurangura igitoro
ukarinde ibintu bitayisoni hano byita kwa leta etanje leta hose hano ari ko yicwa n'inzara kubera ibura ry'igitoro tufise umukuru w'igihugu twibaza yuko igitoro kiba cyatsinze leta hano nabyumva na gato kuko ibibazo by'ubutunzi turimo n'ukuri ni byinshi cyane ubukene burarembeje abenegihugu nicyo gituma umukuru w'igihugu akwiye kuraba neza harya ubukene butera inzara ni nko kwicara ku ibonzi kwibonze utazi umwanya n'umwanya ashobora guturikira nk'ibi rero by'ibura ry'igitoro bikaca bizana ubukene umuti wabyo nuko leta yokumvikana n'abakinya kubivuga yokumvikana n'amakungu kugira basubire gufashanya uburundi busubire gufashanya n'amakungu abanyepolitike bahunze batahe bumvikane na leta kugira bavuge rumwe bajye barasabira imfashanyo hamwe mu makungu kugira amadolari abashe kuboneka umuganga sendegefitedenke ntutinye guca ubutegetsi ngo haje abanyepolitike bari hanze mutwe batoze ubutegetsi reka sendegede ntirabe intege ya benegihugu kubera inzara igira ibice ukuri bumvikane n'abandi banyepolitike basangire iby'ubutegetsi n'amakungu azabasha gufasha Burundi nta wundi muti umuti ni uko itorare mu Burundi n'ukuri ntaririho cyo kugura ibitoro byo kugura imiti leta rero niyicaye yumvikane n'abatari kumwe batavuga rumwe muri politiki
Lucas ari muri Sudani ati ibura ry'igitoro Burundi rijanye na politike mbi y'umugambwe CNDD-FDD butegetsi
ibura ry'igitoro niryo tangaza abantu mu Burundi kenewaze ko twari gitangaza gusa risigaye rigeze aho ribabaza bivanye n'uko CNDD-FDD nibyo yiyemeje kupfa bakigiye ko tora aho geze twese ntizuba aba general twese ntizuba aba buramatare aho zuburi tora aho geze rero niyo mpamvu atagitoro tuzoronka cyangwa atakintu atabutumwa cyangwa atakintu na kimwe tuzoronka gitunganye kitarimo gatose mu gihugu cy'u Burundi mu gihe agitwara umugambo wa CNDD-FDD icyo ni ikintu kitazokwe kuko ni ishyirwa mu ngiro ry'ingingo bihaye rero kuba yari yaje duhenda ko umufuko wose uzobika amafaranga umunwa wose ukaronka ishufungura yari yagombye kuza agomba kubivangura ariko kubivangura nako uko habigenze agere ko arakora mugabo hariho ahashika gashya hariho agashika bikamunanira bivanye n'uko usanga hakora bamwe bakomakomeye babandi bataha mu nzu imwe kuko ikibazo cy'ibitoro baragihaye gidezo gikoramo n'ishyirahamwe ryitwa Prestige hakoramo umudamu wiwe rero ntibishobora gukunda ko ashobora kugenda gukoramo mu gihe usanga imyumvikano yabo hagati yo inapfa cyangwa ugasanga bizanye indi foto ugasanga bizanye induru arakora akagasha kubera ko abahatwara cyangwa banyine kurongora amashyirahamwe ari ibihangange bakomeye harimo n'abandi bafise mu izindi nguvu bakomeye ariko yibuke ko bakomera kose niwe azogarukira igihugu cy'u Burundi kuko niwe agifise niwe ahagarikiye amategeko akoresheje ingingo n'amategeko afise ibitabo bimuyobora bifise ashobora gufata ingingo ibaho yari yo yose atarenze amabwizwa shingiro arenga igihugu cyacu
Lucas na tahuri gituma leta yonanirwa gutora inyishu y'ingorane nkoramutima ku gihugu no ku Barundi nk'iyo y'igitoro
Ndiyo kuibura jigitoro arajenga kaduhenda ngo mu Dar es Salaam gende murabe kiriyo ngo cabuza bakizana bora bakizana ngo bavuga bashiri ku mastation yabo noni nimba leta yarakiguze ikagishira Dar es Salaam yogenda guti yo nk'amahera yo kukigura ibura amahera yo guhemba boja kukizana muri Tanzania igitoro kihari rero kubesha uri umuntu w'umutwana byine bifise ingaruka mbi uratabaza nabe n'igihugu barakora nabe n'igihugu baragufasha mu gihe ibintu byayanzaye abwiye abe n'igihugu ati je nananiwe nimufate banaka nibo babizibiye bokora ariko nabyine ntabo bashashwe bwa bene igihugu rwaruka dufise ya nikibaho nikibaho kuko ni nyina afise amategeko bafise amategeko nimba bora bakora mu gitoro bafise amategeko abagenga nimba bora baregidize bafise amategeko abagenga byari kugenda gute ajejwe abantu igitoro bananiwe no gutanga umuyaga nkubige mu gihugu bananiwe gutanga amazi mu gihugu akaca bajejwa igitoro yogenda gute cyambere byarabuze bibiri bajejwe acaba jejwa n'ibindi cyo kintu n'ikintu kitumvikana kandi n'ikintu kitavugisha rero ni kwizomvu atoje ngaha duhende abo bene igihugu cyangwa abo bandi banse kugenda kukizana bari mu gihugu cy'u Burundi ko atabafatira ingingo na fatini ngo dushoboka yisunza amategeko ibintu bizogenda neza
Wahora jya kumbata caragaheba Wahora nywa kagwa chafati jabuka Ingorane zacu muzo zimenya gute Utaduha kanya ngo tubivugane Nirigwa mwidemera muma ebo ebo Kujena muzo nziza mutifuza ko buca Mushahara wanyu watungi ngozi tanu Sikari hama sivena mata
Ganiro n'indafisi jambo Laos ari mu Burundi ati mukuru w'igihugu rinarabiri hamwe n'abamufasha iyo ngora y'ibura y'igitoro iheze itoregwe umuturama
nene cyubahiro mukuru w'igihugu nibuka ko yigeze kuvuga yuko ibazo cy'igitoro gifashe mu ntoki ariko nkatangazwa nk'ukuntu ibura y'igitoro rikuma giyongera mu gihugu cy'u Burundi rero nk'ugwaruka ndasaba umukuru w'igihugu nimba abona tabushoza afise bwo kwemerera ikintu abanyagihugu ngo agishyire mu ngiro abarondera abantu bamufasha gutwara igihugu cy'u Burundi kuko abandi baciye umugani ngo ingoma urayiba ariko ukabura aho yivugiriza rero uri kuraraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi uyu munsi tugezeho kwiyunguruza n'ingorane kumanukana ifungurwa biva hagati mu gihugu n'ingorane cya twibaza none tugiye kuba abandi tukaba tuyumva ko turi muri leta mbyeyi leta nkozi hari undi yavuze ngo leta sense rero ko by'ukuri je nk'ugwaruka ndasaba Evariste ndashimiye aramatswa igihugu cy'u Burundi uyu munsi nimba abona yuko afite amabanga menshi nashaka abantu bamufasha gutorera ingorane zihanze abanyagihugu abarundi by'ukuri baronke ibyo barekurirwa n'amategeko bashike aho bashaka kugera kuko uri kuraraba kwiyunguruza ejo uyu munsi ushobora kugira umuntu urwayi rwariyeho mu ntara ziyo hagati mu gihugu ariko kumushika ko bikagorana ushobora kugira urubanza uyu munsi kumushika ko bikaba ingorane ubwo usanga ningorane kuko ndaraba ejo bundi nari mu ntara ya Rutana ahantu bagenda ku 10,000 ubu bagenda ku 25,000 ukaca usanga ya mikoro ingorane wasuwasi rero nyakubahwa urongoye igihugu uyu munsi nyakubahwa mushikira nganje raba nkirengeza abanyagihugu katuvuge ko ari wowe wasizeho ko mwagiye hose murongo igihugu cy'u Burundi ariko mwibuke ubuzima abarundi babayemo mubone mugirire impuhwe abacanke bariyo
don ali mu Burundi asaba leta gukura injane ziri mu bari mu butegetsi kugira ngo umuti ku ngorane y'igitoro uheze utogwe
ntugwaruka ico dusaba leta kwirike na igitoro ry'amagibonekeje urutavana ko mu gihugu cacu Burundi kandi bikaba biteye isibe na cyane cyane ko byongereza ubukene bwinshi mu gihugu kandi bigatuma igihugu kidatera imbere. Icya mbere dusaba leta y'u Burundi ni uko yo kwemera ko leta ifise agahaze mu bijanye n'intwaro ibereye no mu bijanye n'iby'ubutunzi, na cyane cyane ko ubutunzi bw'igihugu bugoyagoya. Ikindi ni uko leta yo kwemera ko dufise ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Hama ikindi kandi dusaba leta y'u Burundi nuko yokuraho itangwa ry'amasoko, kugira monopole mu bijanye n'amasoko nibyo bitumye iki gitoro kitaboneka mu Burundi, kandi ibindi bihugu biri mu karere ka Afrika y'Ubuseruko bifite igitoro gikwiye. Ikindi nacyo ni injyane ziri mu bagize leta batarabana byiza mu wese ashaka kwikwegera ko ntabwo barondera ineza y'abanyagihugu, barondera ineza z'igiti cyabo bwite. Tugasaba rero leta y'u Burundi gukuraho izindi sizi hama batange isoko ku bantu bose bashoboye bafite imitahe babishoboye kugira ngo igitoro kikomeze kuboneka mu gihugu cyacu Burundi. Tugasaba leta kandi kumva amagogwa y'abanyagihugu kuko barakenye, bananijwe kandi na leta ariyo yategereza kuba bera ijisho kugira ngo yumve amagogwa bagowe noneho yatorere ibisubizo.
Adam ari mu Burundi yerekana ingene abari ku butegetsi nyene aribo batuma haba ikena cy'igitoro.
Birateye isoni cyane igihugu cyacu Burundi kubona iminsi yose tuguma twumva amatangazo umunyagihugu ararira abiyemeje kudutunganiriza bakarira, none tuzofata yuko amarira y'abarundi atumizwa n'abandi. Iki gitoro kimaze iminsi biri mu majambo cyane mu Burundi, murumva ko ubu mukuru w'igihugu aremesha abanyagihugu avuga ati amara none igitoro kiri Tanzania, kiri Tanzania uko mwenga wewe arababwira ijambo ry'ihumure, ariko iryo jambo ni jambo rihushanye n'ibyo abanyagihugu bifuza, kuko igitoro kiri Tanzania umunyagihugu akorera imirimo mu gihugu cy'u Burundi naheze ngo tetane ko kiri ahantu kibiza umwenga baravuganye ko basibabikiye. Yamara ingorane zizakomeye muri CNDD-FDD ubu nyine baragabangana aho kugabangana mu ibisata by'ubuzima bw'igihugu ngo baze baratunganiriza abanyagihugu ibisata byose bitandukanye. Bubu bashaka kugabangana inyungu ziza zizananye muri ibyo bisata byose mu nzira zose zishoboka. Iha karorero burya igitoro uko byari bimeze kose Entel Petrole igifurumisa ibitoro ndazi ko harimo byinshi byahavuye haba amatata atari make hagati ya Tarukumi gihora yemhuruta igitoro na leta y'u Burundi. Rero bivuga ko uyu munsi kubona uyu munsi igitoro kiriko kirabura n'amasezerano atandukanye byo kunyonanyonora byo kurondera ibisagutse ko guhereza prestige umugore w'umukuru w'igihugu siteka si kuvuga ngo ni umuti batoye nyabona ni kwa kuntu nyine kuko badahaga amafaranga. Aho urebye ku bwanjye navuga nti ni bikubita gashi bongereze abafomiseri b'ibitoro bahereze amadorari akwiye woye kuyahereza umugabo uzi na DDD banyegeze amamiliyaridi n'amamiliyaridi mu mifuko yabo nawe isunge barondeze neza igihugu cy'u Burundi n'abanyagihugu.
Axel ari mu Burundi ati hamwe leta yoreka abifuza kudandaza ibitoro bose bakwije ibisabwa n'amategeko bakakizana kandi bakoroherezwa umuti wubonetse.
Ikintu cyo gukorwa natwere kubaragwabaje ni ikintu tuba tubona, kuko dufatiye kera igitoro abaribo bose bakizanira. Rero gushika ubu leta y'u Burundi ntiyakora abanyamitahe ireke gufata ibintu ikabishyira mu mukono umwe, kandi kare byahora bikorwa n'imikono myinshi kandi bikagenda neza. naya bishira mu mukono umwe acariho nyanyago na cyunyuka nibareke abanyamitare bakirene barangura igitoro anoma matasho bose bishikireyo kukiza nuko byahora kera hanyuma turabe ko igitoro kidaheza ngo kiboneke yego nabundi bwoko sha igihugu cy'Uburundi twenge ku ruhara rw'abajene naho bavuga ngo turi Burundi bw'ejo ubwo Burundi bw'ejo turiko turubaka nge ntabwo mbona kuko nibyo twagira ngo turakora byose bica bihagarara bigahagarara ku mbo z'uko intandoko ya byose ari ya leta yacu bica bitugora kabisa
Bira biringora neza n'ugusa Hidi mugitinyo no gukora makosa Kubitorera amategeka bakingira Uraheze mwibagira ho madusize Kama tutabaza nama tautunezwe Kubona kajombo karongu wifise Kukari mugoko changari mumugamwe Kuko nukwikwebgeri zivumo kumana
Ikiganiro ndafise jambo kigarukiye aha twashimikiye ku ngorane y'uburage igitoro iguma yisubiriza urwaruka rwatanze intererano n'icyokorwa kugira ngo iyo ngorane ihere na cyane cyane gusaba umukuru w'igihugu gukura utunenge twose twibonekeza muri ico gisata no gutorera inyishu ngorane za politike ziri mu gihugu kugira ngo amahera y'agaciro aboneke turabashimiye mwese mwaduteze amatwi Turashimye n'ugwaruka rwagize ico ruterera muri kiganiro twifurije kuroranirwa naho kwa gatatu za.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.